Perezida Sylvestre Ntibantunganya umukuru w'umurwi w'ibihugu byo mu buseruko bwa Afurika wariko urasumira abatora mu gihugu cya Tanzania. Murakoze cyane rwose ku kanya muto kugira ngo tuganire kuri aya matora. Muri iki gihe hari amakuru ariko atangazwa ko abatavuga rumwe na leta bashobora kuba bariko bahakana ibyavuye mu matora. Mwebwe mwagenzuje ayo matora yagenze gute?
Twebwe umugwi wacu uko bivuze ugizwe n'abantu bavuye mu bihugu bigize rino shyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika yose, uko hari abantu 59 twashoboye kurungika uturere atari duke dushyika kuri 12, hanyuma bakaraba bakiweza ingene amatora yabaye. Mu vyegeranyo badushirije mbere muri kano gatozo bose batubwiye ku matora aho bari bari, aho babonye, aho barazwe yagenze neza. Kandi natwe mu cegeranyo ahubwo mu itangazo tuje gusohora tugashikiriza abamenyesha makuru ibyo tuvuze ko aribyo twabonye. Twongera rero dusaba abantu bose ku buryo bakora byose muri aya matora ukwama bashyira imbere amahoro, umutekano w'igihugu, hanyuma hari ufite akariganzamuhogo akitubura inzego zibiraba zitunganywa n'amabwirizwa y'ibibashinzwe by'igihugu n'ayandi mabwirizwa agenga amatora, tugahanura ipatanu umwe yoza afata inzira ishobora kubangamira amahoro n'umutekano mu gihugu iyo hari icyo agira ati yambakiye ukene aya matora yabaye.
Umwe mu bategetsi bakomeye bariko baritoza muri aya matora batavuga umwe na leta Gatundu Lissu Sefu Mugambwe Chadema wewe yavuze ko ivyabaye ku munsi wa gatatu atari amatora ahubwo vyabaye nko kuvuma intwaro ya demokrasi. Amajambo yashikirije muri avuga kwiki?
Erega kuri jewe niyo ni demokrasi, kuko umuntu ashobora gushikiriza icyumviro afise kuri gicanye kiriya, gusa ikintu umuntu ashobora gusaba ari nk'umuntu waje guhagararira amatora, gucungira amatora, kandi kuko twabivuga ni uko ibyo abona byose bitagenze neza iyo bishyira ku rutonde, ariko ntibyemeza hanyuma akabishikiriza, aza kubishikirizwa niho umuntu ahita akagira ati ndashobora kubona yuko ibyo avuga bifite ifatiro.
Murashobora kutubwira ibitigiri byavuye muri ayo matora ku ruhande rw'umugambi uri ku butegetsi n'uruhande rw'abatavuga rumwe na leta?
Jewe siwo murimo wa twebwe tuza gucungira amatora, uwo ni umurimo w'umugwi ujejwe gutegura amatora. Ico nokubwira gusa nuko muri kano kanya turiko turavugana batubwiye yuko hashobora gushika yuko masaha ari imbere bashobora no gutangaza amajwi ya nyuma y'ivyabaye mu matora y'umukuru w'igihugu. Aha turarindiriye dushobora kwitaba uwo mugirwa mugabo hamaze iminsi ku bejo ariko kuva hirya y'ejo bagenzi bafite batangaza kuri televiziyo ibyo bagiye bakura mu bice amatora hose yatunganijwe. Urabona yuko hari ibigambwe ibiri izi imbere y'ibindi, ni umugambwe uri ku butegetsi muri kino gihe n'umugambwe nyene Chadema ari wo mugambwe urimwo uwahiganirwa ikibazo cy'umukuru w'igihugu kugira ngo uwo mugambwe
ibiharuro by'ifata ikibanza biriko biratangazwa byerekana ko ubwambwe uri ku butegetsi watsinze amajwi menshi eka no mu nama nshingamateka. Izo rero bikaba byatumye ko Leta Zunze z'Amerika zivuga ko izo bitigi z'umuhiga byerekana ko muri aya matora habayemo amahinyu canke eka ibintu bitaciye mu buryo aho mubivuga kwiki?
Mugabo kandi ndagira ngo ibyo babyiza mukakiyerekana ati ngibi ntibyemeza yuko bitagende neza, nayo ko umuntu ashobora kuronka amajwi menshi angana gutyo nje ndibaza yuko atari igitangaza haba ngaha muri Afurika. Mbere niwe yari nka narimwe nje ndibuka nk'igihe umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa yitwa Chirac yitoza, hanyuma Abafaransa bakabona yuko uwo bahiganwa yava mu mugambwe bavuga ngo ni imigambwe dore extreme droite, babona yuko ashobora kumutsinda. Abantu baragiye hamwe, amajwi yose bayashyira hamwe, hanyuma ndibuka yuko umujyi w'igihugu cy'Ubufaransa yaronse amajwi ashyira kuri 80%. Ejo bundi umukuru w'Ubufaransa wari mu kibanza cy'ubu igihe yahiganwa na Marine Le Pen, twarabonye nawe nyine kuri abakozi benshi. corona mu menshi rero soko mu soko bwa umuntu arayibye abandamba haba mu Burundi abaye urahezo karabire zagenze hanyuma abimenyetse gisuka byerekana mugabo ufite kuvuga gusa utabuze ubyerekana
mwihweje aho mwabitse abarorezi hari amakuru ariko aratangazwa avuga ko hariho nk'abatoye kenshi ikakaba n'amakarata gutora basanga ari mu masandugu ivyo bintu vyoba arivyo hari bintu bimeze nk'ivyo mwabona
nukubwira kubwira nti twebwe tuvuga dushingiye ko twashoboye gushika ukurumva nakubwiye ko twagiye ahantu bashika 13 mugabo kucegeranyo baduhaye mu kanya abagiye mu gihugu hagati twasanze hari amatora ibiro by'amatora bishika 1,600 bagiyemo mu byo numvise badushikirije nta n'umwe yatubwiye ko yabonye aho bagiye bagira isukuso basanduku na gatoya nta n'umwe yatubwiye na gatoya icyo gusa njye numvise ahubwo ca menshi ntangaza ni uko usanga ahantu atari hake ahubwo abagiye gutora bari bake ibyo numvise bagenda bavuga ugasanga hari n'ahantu mbere baba munsi ya 50% ibyo tuzoraba mu biharuro bya nyuma bizotangazwa n'umugwi ujeje gutunganya amatora
ubu aho muri hifashe gute muri iki gihe ndiko bidatangazwa bisa n'ibitanezereje abatavuga rumwe na leta murafite amakenga ko hashobora kuba imvururu
reka twizere yuko nkuko natwe twabisabye kandi tukabihanura abenegihugu ba Tanzania mbere tukabihanura n'abayiganwa ko atan'umwe yofata inzira yo guca mu mudurumbanyo aje mu mudurumbanyo igihugu agira ati ndiko ndasaba kurenganurwa yibanza ko yarenganijwe mbere nk'ahanushimira cyane mbere nk'uko wabivuze mu kanya uyu aserukiye umugabo yashaje mu matora y'umukuru w'igihugu kuko numvise yuko yavuze ati naho yoja mu byo kuvuga kwiyamamaza ahubwo kugira yigaragaza kugira ngo tuzovyita yuko yasavye abenegihugu ati naho bobigira ntagire n'umwe abigira ashizemo ibintu zo kudurumbanya umutekano w'igihugu icyo ni ciza kandi ndibaza yuko noneho bitoshika iyo abantu bashobora kuronka n'ubundi buryo bwo kuraba neza ingene ibintu byagenze
hari n'amakuru yatangajwe avuga ko hariho abanyapolitike batavuga rumwe na leta bafunzwe hari no muri Zanzibar bavuga ko ariko bitoza guhita icy'umugambwe ubutavuga rumwe n'ubutetsi ashobora kuba ari mu munyororo ayo makuru mwarayumvise
urumva uravuga kumviriza jewe ndiko ndanze ndi umukuru w'umugwi aje gucungira amatora uvuye muri bino bihugu bya Afurika y'ubuseruko ibyo mvuga ndabifatira cyane kubera byavuye mu byo abarorozi bacu bashoboye kubona aho bashitse abo bashitse aho rero urumva ndabatubwiye yuko yabonye ibyo icyo ni ikibazo nogira nti mu ntunda sinjye kuvuga ibyo tafite ibyemezo
muri rusange mu ntara ya Afurika y'amatora ashitse ni gake nk'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta bayemera byoba biva kuki byoba biva ku bategetsi biba amajwi cyangwa byoba biva ku banyamigambwe abasekuriye iyi migambwe itavuga rumwe na leta badakomeye cyane cyane mu banyagihugu
nibyo iyo uri kurahiganwa iyo urishijwe no matora gusa cyabura akangumva nawe mukakubabaje mugabo kandi no kumwe yuko iyo abantu bariko barahiganwa haba ubutsinda n'ubutsindwa ariko rero icyo kumenya kandi ni uko iyo wemera demokarasi ubutsinzwe batsindaho cyangwa nabo twarumvise n'abantu atari bake mu barongora bajya avuga bati nko mu gihugu cyacu cy'u Burundi bavuga bati uwatsinzwe n'uwatsinze n'abarundi bose basangiye igihugu icyo ni cya mbere icya kabiri buriya ugushaka kw'abenegihugu canke kw'abanyagihugu ikintu nokwita ari uko buriya muri mu matora mu mahiganwa mugifata nk'akabanga kuko kenshi urashobora kwirenza uti ko mbona baza ari benshi mu makoraniro nkoresha ubwo si jewe nyine ibyo bazohama byo bazobona amajwi menshi nko mu Burundi twarabibonye mu myaka y'1960 1960 ukabona abantu hagize iyo myamamazo iba baragiye umuganga ushanje uriya ukoranye benshi twarayibonye no mu 2003 twarayibonye n'ahandi ukabona rero barahinduka igihambaye rero nuko umuntu yaba yiteguye ku mutima akagira ati jewe ijambo abarundi bazaba bashinze cyangwa abenegihugu ahubwo bazaba bashinze icyo matora nico jambo nzoheza ngasonera nkagenderako hanyuma rero kurusha kwa birashobora kuba kumva byinshi niyo rero yuko ushobora gusanga umuntu atiteguye bishemeye cyangwa afite imigambi idashaka ku mutima abantu batora ugasanga birimo imvo zishobora kuba nyinshi cyane
mutubwire amajambo make mu kurangiza ikiganiro umurwi murongoye utekanya gukora iki uzotangaza aho uhagaze ryari
ahubwo muri kano kanya nyine wewe mpamagaye nari ndekeje gushikiriza abamenyeshamakuru reka n'abandi baje kudukurikira icyo ni ukwita itangazo ry'umugwi wacu kuko utarisomye nk'umukuru w'uwo mugwi rivuga ibyo twabonye ingene ayo matora yagenze nk'uko tuje kubiganira hanyuma ikindi tuzokora rero ni uko tuzogerageza kwandika neza icyo ni ukwitangazo riravuye ririmo byinshi mbere n'inyuma tukazotegura n'icegeranyo mu kwita raporo tuzoshyikiriza abashikiranganji bo muri kano karere byo muri afurika yo afurika y'ubuseruko kuko niko bitunganijwe mu mategeko agenga iri shyirahamwe.
Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze atwaye Burundi mukaba kandi muri n'umukuru w'umurwi w'intumwa zishyirahamwe yo mu bihugu byo mu buseruko bwa Afurika zariko zicungera ayo matora zariko ziragenduza ayo matora. Murakoze cyane rwose ku kanya mahayi radiyo Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.